Abaroma ikigabane cy'icumi. Bavukanye, izo himbara umutima wanje n'ivyo nsengera bisereye ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndabashingira intayo yuko bafise ishaka ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge, ko batari bazi ukugororoka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo ubwabo. Ntibaganjwe no kuva ku Mana, kuko Kristo ari ibyagezwe bishikirako kugira ngo aheshe uwizera wese ukugororoka. Mose yanditse ati,
gushishikara ukugororoka kuva ku byagezwe niko kuzomubeshaho.
Ariko kugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya ngo ntiwibaze uti
ninde azoduga ngo aje mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanuka na Kristo, cyangwa uti ninde azomanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuduga na Kristo amukuye mu bapfuye.
Ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti
ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe.
Niryo jambo ryo kwizera ryo tubigisha, kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo
umwizera wese ntazoterwa n'isoni.
Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki.
Umwami ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose, kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa.
None bazokwambaza batu bo batarizera, kandi bazokwizera batu bo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasigura ivyiwe, kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe. Nk'uko handitswe ngo
ewe kundi birenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza.
Ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati,
mwami ninde yemeye ibyo twumvise?
Ni uku kwemera kuva kukumva n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza,
mbega ntibumvise? Yego barumvise, ijwi ryabyo ryumvikanye mu isi yose, bona amajambo yabyo ku mpera y'isi.
Ariko ndabaza, mbega Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe yabanje kuvuga ati,
nzobateza ishyari batari ihanga ry'ukuri, nzobarakisha ihanga ry'iburabwenge.
Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati,
nabonywe n'abatandondeye, neretswe abatambaririkije.
Ariko ku Isirayeli aravuga ati,
nirirwa ntegeye amaboko ubwoko butumva butongana.